aha hari imikambi ya dese ya icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Amerika ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hariko hasezerwa ijya nyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cyabereye mu ishyamba kimeza rya Kibira muri komine Mabayi ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Imiryango n'abaserukira ibiro bikuru bya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero. Umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera akarangamutima k'ibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda. Inyuma y'iminsi itandatu habaye igitero cy'Imabayi amwe mu mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayacikiye ubutegetsi bwa Gitega yasohoye icyo yise amatohoza yakoze kuri icyo gitero yazizwe igisirikare cy'u Rwanda kuba icyo cyateye ingabo z'u Burundi. Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Folikoni yatse igwanya ikimenyane na Kamwana wa mama niwe yasomye itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye.
Habaye igitero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi neza neza mu Kibira amashyirahamwe atabangamiye mu bya politiki yo mu Burundi yacibwe nyine ashyira ku rubuga amatara kuri amatohoza atawe ubugegamye mu munsi zaguye ku rubuga. Ayo mashyirahamwe yaramenye ko icyo gitero cyakozwe n'abasoda mu Rwanda baje bava mu Rwanda muri ibitero byose bakabanje basubira mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika rimubajije ko aya matohoza yakozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u Burundi kitigeze gishyira mu majwi ingabo z'u Rwanda naho cyemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u Rwanda. Hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashyitseko ntibibuza umushyikiriza amanza wa Repubulika kugira yiwe. Kugeza ubu yamushyize amanza mukuru wa Repubulika cyangwa mu ntara ya Cibitoke yabereyemo igitero nta n'umwe arashyira ahabona amatohoza akozwe kuri icyo. Umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi umushuhira yatangaje kuri radiyo na televiziyo z'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda. Ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze. Mu kiganiro cyihariye yahaye mugenzi wacu Basumuta Kaboyi yakorera i Kigali kuwa 19 ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'Imabayi kibaye, Lieutenant Colonel Nosa Munyengango avugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare cy'ico gihugu atasano na rito ya gisitaniye n'ibyabereye mu kibira cya Mabayi. Yavuze ko bene izo bibazo ubundi bikinishwa mu nzira ya diplomasi mu kubimenyesha, ariko ku rwego avugira utabimenyeshwa muri ubwo buryo. Igisirikare cy'u Burundi nta bitegereza ingabo zacu zaguye muri icyo gitero kiratangaza cyo kimwe n'abansi coba carishe canke carafashe mpiri. Mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ku wa mbere n'uwa kabiri w'iyi ndwi ijwi rya Amerika ryaronse amakuru ko hagiye harakubwa ku munsi abasirikare batandatu baguye Imabayi. Roje Wikaneza, ijwi rya Amerika.